ukutamba kashara kwa wakozi bushikanganje buje kunyigisho n'indero mu Burundi ni ingaruka y'igenzura na rusansuma zakozwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze w'2023 ico gihe hari undi muce utari muto w'abarimu wari wabwijwe ijya Amerika kwa amazi amezi abiri udakubise igihe umushahara imbere yuko batunganizwa mu kwezi kw'icyenda. Icyo gihe barabarimo 518 y'uja Amerika rimaze imitsi iganira na bamwe mu barimo bataronse agashahara kabo bose ntibashimye ko ari umwidondoro wabo uvugwa n'umwe. Umubyeyi yemeza ko yabuzacira na yamira
nk'uburyo dukoresha mu kugira ngo imiryango ibeho aho ntibabigikunze nk'amabanki tuba twafashemo amakredi ingurane ntibikunda ko turiha kandi bashobora dushyira ko amapenalite bakaturihisha amayintere dorotaje mu byerekeye ka sosiyo ntibiba bigikunda yuko ukora urubanza na rumwe mu gihe ata buryo ufise nk'ubu urashaka nko kubura umuntu azi ko imfu ntizisezerana umuntu muri famiye akitaba Imana ubu uri buroke ntabwo na kimwe ushobora gukora kandi muzi nago ko urupfu rudateguza.
Avuga ko icyo kibazo kije gusongera isi ibe mu gihugu ibiciro by'ibintu byose byaduze
no mu gihe wavuga uti ngo kwikubita nk'ahantu ugasaba nk'akadehovere abantu ntibabikunda ntibikunda kubera ntuhembwa ni ibintu bitoroshe ubuzima busanzwe buzembye nta n'uwuja kubwira ngo ngurane amahera kubera abona ko utahembwe nyine avuga ati mbega nuyaguha uzanyishura gute. Ni ibibazo ni ukuri n'ibibazo bitoroshe twasaba leta yo mubyeyi wa twese ko yobwira iki dukoreye mu maguru masha mwebwe murabyumva neza uko ata buryo nta buzima.
Umugabo nabasigura ko atakandi kazi na kamwe afise iruhande yo kwigisha akamushoboza gutunga umuryango. Iyi ni inshuro ya kabiri yaje kuri kubona agatanga imvumure nawe nyene yarengewe abifata nk'akamaramaza
ingwani zihera mu muryango. Umuryango udashoboye kugira nte gusuma udashoboye gutunga umwana abana bawe umuryango umaze z'ibingwane zikomeye kandi noneho nitwo kuyibagiza yuko ha mu Burundi kenshi usanga dufata n'amadeni ku mabutiki none umuntu wewe utamurishe cyabona ko bwa bundi usa n'umuntu w'umwangushi kandi kugira ngo uze kumubwira kutahembwe kenshi ntugenge bashaka byemera benshi n'abakomeresa babona ko abandi mu mugendana barusa amafaranga nk'ubu abantu ubibona babirukanye umwana yiga muri primaire umwana yiga muri secondaire ugiruze kumusigurira kuje nabuza amahera abona yuko arabaye wiwe ari umukozi wa leta cyangwa mama wiwe bandi bintu udashaka gusigura mu muryango n'ibyo akamaramaza za kumenya umuntu kumbura kuze gusa.
Uwo mugabo mezi atandatu bamaze kudahembwa gatatu kose asabira ibihano abajejwe guharura imishahara bama bihenze
abo vyega bishire mu kibanza cacu hanyuma babitunganye kandi twibaze yuko ivyo ari vyo vyose ivyo bintu mahamara mankete iminsi yose cane cane boheza bakaraba nabo bantu bajejwe kugira gutunganya iyo mishahara y'abakozi ba leta canke ababiharura baribo bakaraba ko nabo atamakosa babagira nimba bafise amakosa nabo nyine bakaba kwitaka mwafu mwafu bakabahana kandi wowe bizokwamara uko kuko none se ndababwiye muri iyi minsi ingene bije bigaruka
François Habyarimana umushikanganji w'indero mu Burundi yabwiye amenyeshamakuru ku munsi wa kane mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ko hari abarimu barenga 1500 biketswe kuba bahembwa badakora.
Twasanze rero hariho abakozi bashika 1503 bashobora kuba bariko barahembwa batari ku kivi. Kuri uyu wa mbere hariho umurwi wakoze urwo rusansoma uzoja mu ntara zitandukanye uje kuraba koko kwabo 1503 koko ko bari ku kivi canke batari ku kivi kugira ngo mu nyuma abo tuzosanga batari ku kivi duce tubasubiriza.
Ikibazo cy'imishahara ku barimu gisubiye kwibonekeza mu gihe kuva hagati mu 2023 batabwa gutanga intererano mu kigega cyabo cyitwa FLE kijejwe inyubako z'abigisha cuguruye inzu ijejwe kuguranana ikora nk'ibanki. Victor Ndabaniwe umukuru w'icyo kigega.
Microfinance ni societe coopérative uzoyinjiramwo n'uwo muntu wese w'umwigisha avyifuza ku bugombe bwiwe yemeye kuzuza fiche yagenewe kwinjira akemera no gutanga umutahe usabwa.
Kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze leta yatanguye guhemba abakozi bayo hisunzwe politike yo kunganisha imishahara. Ivyo vyarashimishije amasendika y'abarimu n'ahavuga ko hakiri utuntu two gukosora. Kuva ico gihe leta yagumye yidoga ko abakozi babaho ku mazina gusa kandi bama bahembwa buri kwezi batabaho. Ivuga ko amamiliyari zindiri yahaboneye mu guhemba abakozi batabaho mugabo nta rutonde nyezina rw'abo bakozi mu bisata bitandukanye canke amafaranga yasohotse y'imishahara yabo birashirwa habona kugera ubu. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.